Hari umusongo uri muri iyi nyumbanya uraturitsa mu guturika ibyo mu bumwe misaya isindawe mu mwanya wo kujya kwipimisha kwa muganga
ako kagusonga ntukirengagize kansonga ntukamenya kansonga ntukamenya ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'amagara y'abantu
ndabara mukije bakunze ibiganiro bya radio isanganiro inkuru zicavutu abandi biti inkuru z'incamugongo ni inkuru umuntu yumva ataraziteguriye zikamutera kugira ubwoba bwinshi bw'indenza rugero bigatuma ahinduka mu mubiri mbere ugasanga hariho ibintu byinshi yarasanzwe akora adashobora kubandanya akora nk'uko abahinga mu by'inyifato babisigura
abo bahinga babandanya bavuga ko bene izo nkuru zituma umuntu yamana umutima uhagaze agacika intege bigashobora guhungabanya amagara yiwe
nkuko muvyumva mu kiganiro kansonga no kamenya c'uyu munsi turabira hamwe ibijanye n'ingaruka inkuru z'icavutu zigira ku magara y'abantu kuri mikro kino kiganiro mugira mugishikirizwe nanje Raisa Liliane inamahoro ndi kumwe na
Benie Roge Mwongere nimenyereza kuri radio isanganiro
sangwa ikaze gihe kumihora itandukanye hanyuragirana inkuru zitarizo canke zibihuha zigashobora kugira ingaruka ku buzima bw'abantu muri kino kiganiro twatumiye umuhinga yanonose bijanye n'inyifato y'abantu Jeje Imana Pierre Claver kugira twiganire inyifato ibereye mu bihe nk'ivyo uwo muhinga atangura tubwira ibituma umuntu atekegwa n'ubwoba bw'indenza rugero
inkuru z'incavutu mu bisanzwe zishobora kuba ngakaruka kibihuha ibihuha bitandukanye hariya habaye masanganya kuzumva gunaka yapfuye kuzumva ibintu bitebwa bivuye ku bantu bishobora kuba ari inkuru yo cyangwa bikaba ibihuha haba ibyo bihuha rero ukuntu umuntu abyakira nk'uko tutaremwe cyo kimwe hari umuntu ashobora kubyakira akabyakira akabibamwo ibyo bita resilience mu gifaransa n'undi ashobora kubyakira ntashe kwihangana ugacyo bituma ubuzima bwiwe bugahungabana rwose ntashe kubandanya arangura ya mirimo ibihuha iyo bituruka bisanzwe bituruka heshi hari bijyanye za politike hari bijanye n'iby'intambara hari bijanye n'iby'indwara ibintu byinshi cyane bishobora gutera inkuru y'icyavutu byinshi cyane murabona nka muri kino gihe turiko turumva ikiza ruhonyanganda cyitwa coronavirus abantu bose bacumbise cyarabateye ubwoba ugasanga ntibashobora kubona ibyo bakora n'ibyo bari bureke ugasanga umuntu ntabona mbega iki cyatangwe gute mbega cyaje gute mbega kizogenda gute hanyuma ugasanga mu mirimo ya minsi yose umuntu yahora akora biratumye adebukirwa rero ku kazi kubera ubwoba bwinshi burengeje butuma adashobora kubona iyo bajya n'iyo bava
uwo muhinga avuga ko ugutekerwa n'ubwoba bw'umurengera bidasigura kugira intege nke ahubwo bivana na kamere y'umuntu canke ikibano yakuriyemwo
ntabwo ari intege nke nubwo ni intege nke zijyanye n'ingene umuntu yakuze n'ingene yarezwe n'ingene yubatse mu bisanzwe hari ukuntu umuntu yaciye mu bihe bigoye akiri muto ibyo bihe bigoye yaciyemwo birashobora kumwubaka bigatuma mu bihe by'ubu bimugoye ashobora kubyitwaramo neza bivanye n'ingene yakuze bivanye n'ingene yagiye arabona ibihe bihambaye akabicamwo hanyuma akamenya ngene ashobora kubirengana nta kibazo hanyuma akaba n'uwundi muntu bishobora kwaduka nk'icyaduka atigeze abona bintu ubuzima bugoye ngo yumve ibintu bimutera ubwoba bwinshi bigaca biza nk'icyaduka bimaze kuza nk'icyaduka urumva muri we bari bishyashya bimaze kuba bishyashya rero urumva bwa bwoba bushobora bwinshi cyane kuko umubiri wiwe ntiwari witeguriye kwakira ubwo bwoba ndeza rugero
mbega kugira ubwoba birarabira imyaka cyangwa n'abari bo bose
wese arashobora kugira ubwoba yaba umwana mbwa ku rugero rutangana yaba umuyabaga mbwa ku rugero rutangana yaba umuntu akuze mbwa ku rugero rutangana abantu twese ntitwubatse cyo kimwe kandi ubwoba ntidufite ubwoba bumwe hari umuntu usanga ari umugabo cyangwa umuntu usanga ari umumama ashobora kuvuga ati jyewe sishobora kubahuka gusohoka nko mu nzu nk'akarorero atamuntu amberekeje ibyo bivana rero ingene umuntu yubatse ingene asanzwe ni ubwa ubuntu bwe bupanze ugasanga niwe abantu bakuze batinya bigacye bibakurikirana no muri kazoza kabo bakuze basanga kwa bwoba ntibwaheze
n'ubu turagireke rero
amagara n'amazi aseseka nibayore
hakaba nariyo nabandi bana bakura ubwo babwiye bugabanuka ugasanga ni wa mwana kurarinda hari abarinda gucyane hari abarinda bukebuke hari n'abatarinda bukebuke bivanye n'ingene umuntu nyene yubatse bavyita je la personnalité mu gifaransa ingene imibereho y'umuntu yubakwa ni processus en fait igenda bukebuke bivanye n'ingene umuntu yarezwe bivanye n'ingene abavyeyi bamweretse ati muri bihe bimeze uko nuko uzohore witwara uko nuko nuko muri bihe bigozo uhora witwara uko nuko nuko agacakura nivyo hakaba ndabandi rero batarose ubabwira bakiri bato ingene azokwigenza mu bihe bigoye ndabandi rero bacaba bahungabana cyane cyane hageze ibihe bigoye bibi akaruturimo bya coronavirus gasanga wa muntu imirimo ya misozo mwati ndayihebye nakazi ndagahebye soko subiye
ukutaro nk'inkuru zihumure mu gihe cikiza canka karanda biratuma inkuru zicavu tuzirimo ibihuha zigwirirana mu bantu ico baye ciza nkuko uwo muhinga munyifato y'abantu abivuga nuko indongozi zobeshuza ibihuha bica kumihora yituma tumana ko kugira abantu ntibagume mu mwiheburo
mu bisanzwe mu bihe nk'ibi bihambaye inkuru yihumure ni muti uhambaye cyane uvuga ngo hari abantu bafite mu bisanzwe uruhara runini ya cyane gutanga ihumure mu bantu cyane cyane babaha intumbero myifato myiza bakwiye gukora nk'akarere nk'umushyiranganji w'amagara y'abantu arabwira ati iminsi yose mukarabe mugire isuku mureke kwegerana mureke kujya mu bibanza bihuramo abantu benshi mureke gukora ibi mureke gukora ibi ivyo bintu byose bivugwa n'umuntu n'uvuga afite ijunja rikomeye yumva ni inkuru y'ihumure ituma abantu batekana mu mutima bakarema izo nkuru rero n'ubwo ariko zoba nyinshi zigatangwa mu bisanzwe n'abajejwe intwaro cyane cyane kugira ngo bahumurize abantu babereke yuko ikiza gitanguye gifite intango kandi gifite n'iherezo bavuga ko ejo turapfa ejo turapfa oyaye bisanzwe icyo kiza gitanguye abahinga bari kubariga n'uvuga uburyo bwo kukigwanya kandi si cyo kiza cyambi gitanguye hari ibindi biza byabaye ngo byaraheze kubera abijejwe bagerageje gutanga intumbero hano ibintu biragenda neza
mbega ni gute umuntu yoshobora kwifata mu gihe haba hari ko hararengana inkuru nyinshi zinca mugongo canke zinca vutu aho havuga ibihuha byinshi babitandukanye muri ico gihe umuntu yo kwigenza gute
umuntu misanzwe yogerageza gahitamo neza cyane cyane gatohoza kuko hari abantu benshi bajyanaje bahururu bagapfa gukurikirana ibintu batatohoje misanzwe yose inkuru iteye ubwoba ubateze gufata umwanya ukwiye ukabanza ugashishoza ukabaza hirya no hino mbega bimeze gute kugira ngo uronke inkuru y'imvaho urebe ujyanaje bahururu abantu benshi bakunda kugira ibibazo n'abantu batwarira hejuru ugasanga inkuru barayumvise muri batohoje ugasanga iciye igira ingaruka mbi ku buzima bwabo maze ugasanga bafashe n'ingingo zitabereye zituma kazoza kabo gahungabana umuryango ugahungabana abana bagahungabana reka abantu bose bakagira ibibazo kubera batwariye hejuru batatohoje kuko imbuga ngurukana bumenyi usanga zitanga inkuru zitandukanye kazi cyane ibudu cyazi ziteye ubwoba mbere ugasanga nyinshi sizo na gatoya ubuzima bwabo bugacya buhungabana
hari abagira bati kuraba imbonesha kure kuraba aya matelefone ngendanwa ku mbuga ngurukana bumenyi birabacivuto bagahitamo kubihagarika abandi nabo bagahitamo kwiherera mu masengesho kuko bibaremesha ndega nk'ibyo mubivuga kwiki nk'umuhinga
je bisanzwe ndemera imana ndemera imana rama mugabo ndagwandabwire yuko imana bisanzwe yaremye umuntu imuha ubwenge bwo guhitamo ikiza n'ikibi kwinyegeza amasengesho kirirwa urasenga guhera ku isaha ya mbere gushaka ku isaha ku mugoroba uva hari ibikorwa byinshi uzo wahagaritse n'icyo gihe wahagaritse ibyo bikorwa n'ukuba yuko hariho ibintu byinshi bica bipfa kuko iyo atamwimbo wazanye ko amasengesho yego ni meza ndemera aratuma umuntu atekana mutima mugabo ufata umwanya wo gusenga hari ufata umwanya wo gukora hari ufata umwanya wo gutohoza ukuri kujyanye n'inkuru warose hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi hanyuma umenye inkuru nyakuri mbega ni iyi warumvise inkuru itanzwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu iyo duca tuvuga ko ari inkuru nyayo ko ibivuye ahantu hazwi hazwi n'amategeko mugabo nk'izi inkuru dukura hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi ni ugushishoza ukaraba mbega ibi bisukuru kuwuhe hanyuma ugahitamo inkuru yo hanyuma ugatekana
uhitamo kubizimya byose iyo mbonesha kure ku ntarabi iyo telefone ntasubire kuraba mbega iyo ni nyinshi
nibaza ko atari nyinshi na gatoyi ahubwo mu bisanzwe ingorane iyo zivutse inyinshi ya mbere ni ukuhangana n'izo ngorane kugira ngo ugerageze gutora umuti urama w'izo ngorane ziba zaje kuvuga ngo ndahagaritse kuraba televiziyo ndahagaritse kuraba telefone si nyinshi na gatoyi ko ndabigira umutima n'ubutekanye bisanzwe kuvuga ngo ndahagaritse nubwo yuko mu bisanzwe ufise nuvuga bwoba burengeje neza rugero asante badutanze mu gifaransa niko ndabivuga mu mutima ugasanga uvuga uti nubiraba nucangira ingorane zinizi n'ubutekanye na gato uyu musanzu ugwaye imirimo ya minsi yose uruva ibihagaze uruva kuvuga ngo zose urakora amakuru zose urakora telefone zose urakumviriza iki uva yuko ubuzima bwawe bubaye buze buhungabanye bisanzwe nta nyishu na ntoyi utoyi ku ngorane zisanzwe birimo
abaciye hagati ndabamenyeshe ko ikari kiganiro kansonga no kamenya mutegurirwa na radio Isanganiro turiko tuvuga kubijanye n'ingaruka inkuru z'icabutu zigira ku magara y'abantu umutumire ni Njejimana Pierre Claver umuhinga yanonose ibijanye n'inyifato y'abantu kuri micro muri kumwe na Benie Loge mungere nimenyereza kuri radio Isanganiro
na Raisa Liliane ina mahoro
uwo muhinga amenyesha ko inkuru z'icavutu iyo zibaye nyinshi zigira ingaruka ku magara y'abantu aha akavuga nko guhahamuka umutima ukagumudidagizwa ukubura agatsiro n'ibindi n'ibindi
ku magara y'abantu inkuru z'icavutu zirafise ingaruka mbi cyane mu cyane cyane ku magara yo mu mutwe umuntu arahungabana mu byiyumviro amaze guhungabana mu byiyumviro ni ukuvuga ngo agatsiro gacya kagenda agatsiro kamaze kugenda uri umuntu azashaba yama umutima wamuhagaze umwanya wose wamihagaze yose uzosanga atangura kugira ibintu byo kugangabuka amaze kugangabuka ni zangwa rero zizo mutwe zice tangura kwibonekeza cyane cyane yahamuka ivuye kuri ibintu kutashora kwakira no gutunganya izi nkuru z'icyavutu zizi umuntu yumviriza ugasanga umuntu akantu kose karamuteye ubwoba maze ugasanga nta kintu na kimwe agishoboye kurangura mu muryango mu gihugu gishobora kumuteza imbere tuvuga ngo umuntu amaze kuhamuka mu mutwe tuvuga ngo nta kazi bagikora
umuntu yokora iki kugira ntibirinde gushika ku rugero rwaho yogira iryo hahamuka
umuntu ateza kwakira inkuru akayakira agafata umwanya wo kuyakira n'umwanya wo gutohoza ukuri kwayo amaze gutohoza ukuri kwayo ubisanzwe umaze kuronka ukuri uratekana umutima umaze gutekana ubisanzwe ushubandanya imirimo ya misi yose duhamagara abantu rero kwakira inkuru bagatohoza cyane cyane ukuri kw'inkuru uwaho guhagaze hanyuma akamenya n'ingeri babyitwaramo ko ibihe bigoye birafite intango kandi birafite n'iherezo nubwo yuko ubuzima ariko bwubatse ubunatuza kumenya ati ibintu birakwiraba hanyuma bikagira intango bikagira n'iherezo nibwo buntu bukomeye ubisanzwe umuntu ateza kwiyubaka kubaka la force de la personnalité donc muti jewe ibintu byashitse reka rero nige inyishu ndabitorere amandekani kuko iyo umusanzwe ingorane yashitse hanyuma umuntu agaca aburi cyafata n'icya reka umusanzwe byabyase ingorane yashitse rero umuntu muzima aza kwiga uburyo bwishye ashobora gukoresha kugira ngo ingorane ayitorere inyishu
Njejimana Pierre Claver umuhinga yanonoso ibijanye n'inyifato y'abantu ashikiriza ko mu gihe hari inkuru nyinshi z'icabutu zinyuragiranwa mu bijanye n'imigenderanire y'akazi kumukoresha yoshiraho ikiyago hagati y'abarongoye akumva ico bagona ingendo yoba nk'iyo nyene no mu miryango nkuko bibandanya bisigurwa n'uwo muhinga
ego mu bibi i novuga nti abakoresha bari bakwiye kumenya mbega abakozi banje bameze gute ari abakoresha bisanzwe bagoye badaha akanya k'umuntu kugira ngo yisigure ababwire ibaza rimwo abwire ingene atunganya ubuzima bwa misi yose ababwire imisanzwe imbereho ya misi yose ukuntu abayeho abakoresha rero mu bisanzwe basaba yuko cyane cyane muri bino bihe bihambaye birimo inkuru z'incamugogo nyinshi zijyanye n'iki kiza turimo cya coronavirus boha akanya abakoreshwa babo kugira ngo babumvirize batabu ingorane z'umwe wese afise kugira ngo bamenye yuko abantu batubatswe cyo kimwe badafite kamere mere zisa umwe wese afise ukuntu yakira ibimuhungabanije umutima n'igene abyitwaramwe kuko umukoresha arashobora nawe nyine gutuma umukoreshwa wiwe yononekara bwa bwoba bwinshi asanzwe afise bwa bwoba bwinshi bwo gutonda ku kazi agaca buri yajya niyava ugasanga hagiye ko nina za ngwara zo guhamuka bivanye n'ingene inkuru azakira bivanye n'ingene ku kazi bamufata guha umwanya ndavuga espace de dialogue bamenye ati umukozi wanjye afite ibi n'ibi n'ibi hanyuma ntegeza kumwifata ukuntu kugira ngo akazi kanjye gatere imbere
mu miryango ni gute ari nk'abaserugo canke inarugo boshobora kuremesha abo batunze mu nzu mu gihe bose byitwa kuba babahanze amaso kugira bashobore kurema bo baremesha
abantu b'abavyeyi bafite uruhara runiniya cyane mu miryango yabo mu kwegera cyane cyane abana babo kugira babe kumwe baganire bumvise ibibazo abana babatera ko muri iki gihe umwana ava ku ishure akaza yumvise ibintu bitari bike hanyuma umubyeyi yateza kuba hafi kugira ngo yumvirize iby'abana bamubwira hanyuma ashishoze akuremo inkuru iyo iremesha ashobora guheza abana kugira ngo baryame baremye mu bisanzwe avuga ati papa yavuze mama yavuze abavukanyi bavuze donc ejo ni heza
mu gusoza ya kino kiganiro umuhinga yanonose ibijanye n'inyifato y'abantu Njejimana Pierre Claver aratanga impanuro ku bijanye n'ingene abantu bo kwigenza mu gihe hanyuragiranwa inkuru nyinshi z'icavutu
abantu nibareme mu mutima babe yuko ikiza cya coronavirus cyaraje hanyuma abahinga bari kwaragerageza kurondera imiti kandi ndazi yuko icyo cyegeye cyo kizohera ama bantu babandaje cyo na misozi
ikiga kiganiro kansonga no kamenya ni hano gice kirangirira twariko tubayagira kubijanye n'ingaruka inkuru z'icavutu canke z'inja mugongo zigira ku magara y'abantu
mwakoze mwese mwaduteze yompi shimiye na Angelima na Pierre Claver umuhinga yanonose bijanye n'inyifato y'abantu akorera mu bitaro bivura indwara zo mu mutwe SNPK yaduhaye umuco
Kino kiganiro kuri mikro mwagishikirijwe nanje Raisa Liliane inamahoro ndi kumwe
na Benier Roger Mungere nimenyereza kuri radio Isanganiro
twempi tubikurije kugira ibihe byiza naho ubutaha
Hariho umusongo uri muri iyi nyumba nyamu uraturitsa mu guturikirije mu rurimi Mesaya isindawe mu mwanya wo kujya kwipimisha kwa muganga
ako kagusonga ntukirengagize kansonga ntukamenya kansonga ntukamenya ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'amagara y'abantu